mubandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amahoro nshuti bakunze muri kumwe natwe mu iganiro zino munsi, dukomeje kubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda gukwiragiza ikiza cha virus ya corona. Muri kano kanya muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndabahaye ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Zimezime mu ngingo nkuru nkuru zikigize. Mikambi ya Mutendere muri Tanzania hamaze gusoka itegeko risaba impunzi zose kwambara udupfukamunwa mu ntumbero yo gukinga ikiza cha virus ya corona.
Kajyo nahise ndabaza kamwe bambwira ko ari igihumbi. Urumva ufite nk'abana 10 n'ibihumbi 10 musohoka ntayo tujya, nta kuntu twoca dutora nk'utwo dupokeye ngo tujye kutudandaza tuguremo izo maski.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'Abarundi bari muri iyo kambi ya Mutendere muri Tanzania, asigura kwishyirwa mu ngiro y'iyo ngingo rizogorana. Iyo nkuru co kimenye yerekeye y'igitero cha grenade yaraye ihitanye babiri i Bujumbura mu Burundi ni mu kanya isasi. Imbere kuja ku idoni y'ayo makuru yose duce ku masonga, mugenzi wacu Louise Bigirimana abanza tubwire aragezweho ijya nino ku isi.
Igisata cyawo ni kijejwe impunzi hashe regishikiriza ko imiliyoni 5 za banyagihugu bakuwe mu ngo zabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri abo umuriyoni umwe n'ibihumbi 200 nabo mu ntara ya Ituri. Hashe regishikiriza ko injyane zifatiye ku moko hagati y'abarimyi bo mu bwoko bw'Abalendu hamwe n'aborozi b'ubwoko bw'Abahema zibandanya kwiyongera. Abagenduzi ba ONU batohoje ko agateka ka muntu kahungabanijwe inshuro zirenga 3000 muri teritwari ya Jugu ibamwo Abahema mu minsi 60 iheze. Umuvugizi wa HCR Charlie Yaxley avuga ko ibitero hafi 50 ari byo biba ku munsi muri abo banyagihugu. Amoko y'Abalendu n'Abahima yamyashamirana kuva kera bafa ubutare bw'inzahabu na petroli biri mu butaka bw'iyo ntara yabo. Abasirikare batatu mu nteko za ONU muri Mali barishwe, abandi batatu barakomereka mu gatondo ka kare ko kuri w'Imana igihe imodokari barimwo yaca ku gisasu catezwe mw'ibarabara. Umuvugizi uwo mugwi wa ONU Olivier Salgado yashikirije ko abo basirikare bamuka muri Chade bari mu bikorwa byo gukizura mw'ibarabara ryo mu ikomine ya Agueloke mu buraruko bw'igihugu. Mali iri mu rugamba n'intagondwa z'abayisilamu kuva mu mwaka w'2012. Intambara zimaze guhitana ubuzima bw'abasirikare hamwe n'abasivile baharurwa mu bihumbi. Umutaliyano kazi akoresha hamwe cyabagira neza yari yaranyujwe mu karere kagenzurwa n'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab muri Somalia ubu ari degenzya. Silvia Romano yashitse i Roma mu Butaliyano kuri uyu w'Imana inyuma yo kurekurwa hanze y'umurwa mukuru Mogadishu ku munsi wa gatandatu. Abategetsi ba Somalia bajeje umutekano babwijwe irya Amerika ko Romano yatowe mu ishyamba hafi y'igisagara cya Afgoye ku birometero 30 mu burengero bwa Mogadishu. Uburyo yarekuwe ntiburatangazwa. Romano yakorera ishyirahamwe ry'abagira neza ry'Abataliyano imbere yo gutwarwa n'abantu bitwaje ibirwanisho mu kwezi kw'11 mu mwaka w'2018 muri komine ya Kilifi muri Kenya. Ingene abo barwanyi bamutwaye muri Somalia gushika ubu ntibiramenyekana. Abategetsi muri Libya bashikirije ko abantu 3 bishwe, abandi barenga 10 barakomereka mu gutana mu mitwe gukomeye kwabaye ku munsi wa gatandatu mu karere ka Tripoli ku murwa mukuru wa Libya. Ibisasu byaguye ku kibuga cy'indege mpuzamakungu Mitiga yononye ibikono bibikwamwo ibitoro by'indege hamwe n'indege zunguruza abantu. Leta ya Libya yemewe na ONU yagiriza inteko zishyigikiwe na Khalifa Haftar kuba aribo bagabye ibyo bitero. Ibisata by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU biragabisha abimukira n'impunzi bafata ingendo mu ibahari Mediterane ko bashobora kuhasiga ubuzima. Bagiriza ibihugu bya Buraya ko bibandanya kubuza ubwato bwabo kurondera no gutabara abimukira bari mu kaga. Ibiro bya ONU bijejwe agateka akazi na muntu bishikiriza amakenga ku makuru y'ubwato butabara bwanse gufasha abimukira bari mu kaga hagati muri Mediterane. ONU ivuga ko iyo nyifato iterwa n'ibihugu bya Buraya hamwe na politike zabyo zibuza abatabazi bigenga kurondera no kurokora abimukira uni iteraka mu kandi saba iko hugarukirwa umugenzo wamyeho wa kera kandi ugengwa n'amategeko muzima kungo gutabara abageramiwe mu mabahari Hana muri Leta Zunze za Amerika abategetsi b'igihagararo mu gisaka cy'amagara y'abantu muri presidence ya Amerika bahisemo kwishyira mu kibanza cyabonyene inyuma yo kuba barakoranye ko mu minsi iheze nabanduye umugera wa corona abo bategetsi ni Stephen Hahn umutegetsi mu kigo cya Amerika gishinzwe kugenzura ibifungurwa n'imiti ubundi ni Robert Redfield arongoye ikigo gishinzwe gukinga no kurwanya indwara aricyo CDC mu funyafunyo hamwe na Anthony Fauci umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya indwara zandukira abo bategetsi biyongereye ku mukozi ategurira Perezida Donald Trump ibifungurwa hamwe na Kathy Miller ajejwe ibyo kumenyesha amakuru mu biro by'icegera cya Perezida Mike Pence batowe ko banduye bompi Perezida Donald Trump hamwe na Pence bama bipimishije buri munsi ariko ibipimo byabo byerekana ko batarandura
arakuze mugenzi wacu Louise Bigirimana kuri ayo makuru ndahibutse ko mubandanye kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwebwe muri mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104.3 mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 metero 31 na metero 41 ku mugoroba turi kuri metero 19 na metero 22 turi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com na adresi ya Facebook yacu ni vewa radio yacu
Iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara Ni cyanyu
Nongere ndabaha ikaze amakuru twafitiye muri kano kanya tuhere mu by'umutekano mu gihugu cy'u Burundi abantu babiri baraye baguye mu gitero cha grenade cagabwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura abagera kuri 8 nibo bakomerekeye mu ico gitero ibindi na mugenzi wa Celoje wirika neza
ico gitero cyabaye nk'isazi 2 n'igice z'ijoro cyabereye muri quartier yitwa Twinyoni muri zone Kamenge commune ya Nahangwa mu buraruko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kikaba cyabereye ahantu hari akabare amakuru ya Amerika yahawe n'umwe mu bafite inshuti zari muri ico kirabo nuko bene kugira igitero bagiye modokari itagira imparati bongera abajanwa nayo bahejeje kwiha inkumbi aya makuru nyene yemeza ko abantu babiri baciye bahasiga ubuzima abandi munani barakomeretse bajanwa kuvurirwa mu bitaro by'abaganga batagira imbibe Medecins Sans Frontières mu bihe by'amatora mu Burundi harakunze kwibonekeza ihungabanywa ry'umutekano twashatse kumenya niba ni igitero cyo kuri uyu w'Imana cyofatwa muri uwo murongo maze tubibaza Jeha Hakizimana atwashyira hamwe Folicone ya Frigwanyi kimenyane n'akamwana wa mama mu gihe yaravuye aho cyabereye
twebwe tubibaza ko mishamo turongoye ibyara bibaye nitwobwa ko kitaniye isano n'amatora mugabe kigaragara nuko ubukozi bw'ikibwo busanga hakiri abantu bagatima kabi cyangwa baronkigisho zibi kugira bahungabanye agateka kabandi n'acyo bituma kuzina rya Folicone dushima no munsi ni ibintu bimeze yatukiyamiriza wowe wese yo afisa agatima katariko agatima ko gutuba amatora ariko turizeye ko inzego z'umutekano zihari kugira zicungere Burundi n'abarundi turizeye ko rero ibi bihe by'amatora bizogenda neza turizeye ko amatora azogenda neza ari nacyo gituma twagira dufate kano kanya tunahanure na cyane cyane abanyamigambwe kugabanya amajambo atari yo amajambo bibugwaho agize iminsi ashikirizwa aho usanga mu manama cyangwa mu bikorwa byo kwiyamamaza hari abantu bahamagarirwa rwabo gukubita Burundi mbere ugasanga hari urwaruka rwakoreshejwe rwategereye Burundi ari nacyo gituma dusaba ko buri muntu wese yokora ibyo yejwe agakora yubahiriza amategeko muri byose akirinda icyo cyose cyotuma gihungabanya amatora abarundi badutekanirwa
mugabo ni muho mwizero ntibibuze
turabona ko gusa ibihe turimo ari bihe abarundi bamaze gutangira cyo demokarasi anacyo tuba duhamagara urwaruka kwirinda umunyepolitike wese yotuma abakoresha ibitari byo kuba ibyo gutera grenade cyangwa ibyarabaye twibaza ko ni ubugizi bwa nabi twibaza ko inzego zibijejwe zobifata mu minwe maze zigakurikirana kandi zakoza ziko zirakurikirana ababikoze yaranze gutyo ntihabe kudahana kucanye uri twizera ko abarundi azonda yafatanye mu nda mbere twadushima n'ingene ibikorwa mu Burundi bikoragenda twadushima n'ingene umutekano n'amahoro biri igihugu
abateye n'abahasize ubuzima kugeza igihe twateguriye inkuru umwidondoro wabo nti bari bwamenyekane gusa haraba hafi y'ikirabo catewe bavuga ko gikunda guteramira ko bamwe mu bakozi iperereza hamwe n'intwazangabo zo mu gipolisi eroje uri kane
tukiri ku makuru avugwa mu Burundi impunzi zirenga 170 zaranyurujwe mu makambi arimo abarundi muri Tanzania ariyo Nduta Nyarugusu na Mutenderi mu kingo kidashika umwaka bake muri abo bari mu mabohero atandukanye abandi nabo nta wuzirengero ryabo ababangamiwe cyane nabahoze mu migambwe itavuga rumwe na leta y'u Burundi igihe batari bwahunge ije vyemezwa n'amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu akorera mu nkambi zo muri Tanzania mu Rwanda no muri Uganda ibindi na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru
urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu rukorera mu nkambi z'impunzi z'abarundi zo muri Tanzania mu Rwanda no mu Buganda Coalition Burundaise des Défenseurs des Droits Humains vivant dans les camps de réfugiés CBDH-VICAR mu gifaransa ruvuga ko iburabuzwa ry'impunzi ryarenze urugero cane cane mu gihugu ca Tanzania iryo burabuzwa rishingiye hanini ku banyuruzwa bakagenda mazima yongo Leopold Shirangabo icegeye atutwarwa runani avuga ko abarenga 170 bamaze kunyuruzwa mu kiringo kidashika umwaka kuva mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze
makuru twashoboye kuronka mu CBDH Vicare mu bijanye n'inyuruzwa ry'impunzi z'abarundi mu makambi ya Nduta Nyarugusu na Mutenderi nuko hagati y'abantu 170 n'amajana 2 banyurujwe ariko ikambi ya Nduta akaba ari ikarigwa cyane ku buryo hafi abantu 120 bo mu ikambi imwe aribo banyurujwe babatwara kenshi mu masaha 8 z'ijoro bakabatwara kubafungira ikibondo bacaba batwara mu Burundi ibyo bakoze arumva nyine ni bo babizi ariko abagaruka baba bake hano abandi bicwa bagatera ikambi bikitwa ko baje ko ari nk'abantu ko ari nk'inkozi z'ikibi ziteye uwo bari bakeneye bakamurasa bakamwica ariho bamwe bashoboye kugaruka ariko nabo bakaza bahohotewe bakaza bakubiswe bakaza utakimenya by'ukuri ko ari abantu urabye ibintu bakorewe abanyuruzwa cyane cyane usanga ari abantu bari mu migambwe itavuga rumwe na leta usanga ari abantu bahora ari abasirikare usanga ari n'abandi bari mu bisata by'aharanira agateka kazi na muntu
abakekwa gukora ayo mabi abo baharanira agateka kazi na muntu mu makambi bemeza ko ari bamwe mu nzego z'igipolisi hamwe n'abandi baje bava mu Burundi bakakigwa nk'impunzi kandi bafise uwundi mugambi
abanyuruza rero ni abapolisi ba Tanzania bafatanyije n'abakozi iperereza b'u Burundi bamwe baje bahamara igihe bitwa impunzi banditswe nk'impunzi abandi bakaza bava mu Burundi ubwo rero ikintu babagiriza ngo ari mu migwi y'abasuma mu migwi y'abagwanyi twereye twari twarabasabye turabwira ati rero tuti ni murabe mu bakiru imanza mu barekuri ariko siko byagenze mu ikambi y'impunzi bakavuga ko ariko habera imyimenyerezo ya gisirikare ariko tukibaza ni gute ni kandi impunzi icungerewe n'abapolisi bataragenda ngo babafate byagiye kuboneka ariko bishobora kuba byari bimentanya kugira nibura bashobore gushikira abo bakeneye
igihugu ca Tanzania coco kivuga ko mu mpunzi z'abarundi harimwo inkozi z'ikibi arico gituma bamwe bafatwa bagafungwa Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yabivuze ashavuye mu mpera z'umwaka uheze ari mu ntara ya Katavi yanurubibe n'intara ya Kigoma irimo amakamba 3 y'abarundi
abakimbizi wenye tabia hiyo waache mara moja
ati zo mpunzi zifisi ungeso zihagarike vuba bahunzi wabo kubera injyane bagizemo uruhara ahasaho kuzana izo njyane ushitse ngaha icyo rutekereze by'ukuri wiyemeje guhunga igihugu cyakwibarutse ukaja handi emera utekereze ntiwigire umuhinga harabahunganya ibigwanisho hari n'abatwicira ibikoko bashaka inyama ibyo ntidushobora kubyemera ngaha birasabye abategetsi n'inzego z'umutekano zifata iki kibazo mu ntoki abashingwa manza bakurikirana ivyampuzamakungu bageze urunani kavib babona ko icyo gihugu kiriko kirahonyanga amategeko mpuzamakungu akingira impunzi nk'amasezerano y'i Geneve yo mu mwaka w'1951 Maitre Gustave Niyonzima icegeye atutwara kavib ati Tanzania yitegure kuzobibazwa imbere y'amasentare mpuzamakungu
no kuri ibi baganda ngura abantu bakora ibindi ayo masezerano arahubasha untunzi yuko ishobora guca yitwarira nyagihugu mu masentare mpuzamakungu ekana yandi masentare yandi mbere na masentare yo muri Tanzania nyene aravuga yuko impunzi itegerezwa gufatwa neza ikigenga kandi umuntu ayifise ko responsibility ashobora kubibazwa n'uwo nyene yamwakiriye ico gihugu ca Tanzania rero kiriko kirikwegera agakara mu gashambara kuko kishobora kuzobibazwa mu gihe izo mpunzi zo kwitura sentare yo muri bibihugu by'ubuseruko baca ku mashira hamwe menshi atandukanye nakabyibirimwo utaka ayo masentare kugira bahuzurije
ayo masezerano ategekanya ko ikambi y'impunzi bwirizwa kubakwa ku birometero birenga 170 uvuye ku mupaka w'igihugu zahunze Kavibe cyo kimwe nabo baharaniye agateka kazi na muntu mu makambi bagatangazwa n'ingene iyo ngingo itubahirijwe ku makambi y'abarundi ari muri Tanzania
ahantu henshi hari izo mpunzi ni hafi haroroshe ko baca bahashika nico gituma ubona leta y'u Burundi irungika y'abantu bakavyumvikana nico gihugu ca Tanzania rero ni ibintu birimwo amahiyu menshi cyane tubona yuko atagushaka
basaba Tanzania gufata neza impunzi nkuko biri kubahungiye mu bindi bihugu nk'u Rwanda Kongo n'Uganda Pierre Claver niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Tumukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri KHz 15,300 KHz 15,675 na KHz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri KHz 15,180 na KHz 13,603 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri KHz 15,460 na KHz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda Harabanyagihugu mu karere ka Rusizi mu Rwanda basaba inzego z'ubutegetsi kubatezurira bakaja kwimbura imirima yabo barimye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo Abanyagihugu bavuga ko bafise ikibazo cyo kubura ibitunga imiryango yabo ibindi na mugenzi wacu Temistocle Mutijima yaganiriye nabo
Ifungwa ry'imipaka kubera COVID-19 ntiryahungabanyije ubucuruzi bwambukiranye imipaka hagati y'ibi bihugu bituranye gusa ahubwo na myinshi mu yindi mirimo yabyariraga inyungu abayikora ubu yarahagaze ku mipaka igera kuri itatu ihuza u Rwanda na Congo wambukiye mu karere ka Rusizi ahahoze hanyura babarirwa mu 1,000,000 buri munsi ubu nta n'inyoni itamba benshi mu bahoze bagize urwo rujya n'uruza n'abakoraga imirimo y'abanyakabyizi muri abo banyakabyizi harimo n'abahingaga mu masamba ari ku ruhande rw'icyo gihugu gituranyi banyuze ku mupaka wa Bugarama Kamanyora abo barimo ibyiciro bibiri ni ukuvuga bacaga inshuro y'umunsi bahingira abandi bagatahana amafaranga ndetse n'abari bahafite amasambu yabo ayo baguze cyangwa se bakodesha ku bene gihugu mu gihe ingamba zo gufunga imipaka zikomeje abo muri icyo cyiciro cya kabiri babuze ayo bacira n'ayo bamira
bahinga muri Kongo nyine ibishyimbo n'imyumbati n'amateke n'itomati ibyo byose nyine turahombye hage tuguze amafaranga tukatishe imirima kamara kwatishe imirima twatitweza tuzishyira amatsinda none rero amatsinda tugeza ubwishyu aho ubwishyu bwari buri hari muri Kongo
ibishyimbo byanjye ndi kuba telefone akambwira ko bihari kandi byumye nanjye rwose mu rugomerewe nabi nkeneye kuko nanjye mwaduhije cyo kubisara ubishyimbo n'imyumbati ibigori byo ntibirere
nanjye nanyize muri Kongo aho bita mu rubarika ariko kubera nyine indwara yaje yabaye tukirimo hano mu Rwanda ari imyaka yahezeyo ubu ngubu cyakora ibishyimbo bibi yarapfuye
igice kinini cy'aba banyarwanda bafite ibikorwa by'ubuhinzi muri Kongo ni abava mu mirenge ya Bugarama Muganza Gikunda Mvura na Nzahaha ariko kandi hari n'abaturuka mu mirenge yitaruye umupaka wa Bugarama Kamanyora nka Kamembe ndetse na Mururu Ese yaba ari iyihe mpamvu itera aba banyarwanda guhitamo kujya guhinga muri Kongo ahitaru ingo zabo?
Imirima ya hano mu Rwanda iwacu yari ihenze. Abaturage kenshi bamukaga hakurya kuko ariho amasambu aboneka, bakajyayo bagira ngo imirima nyine ihendutse bariyo bahinga. Ni benshi cyane hafi umurenge wose cya kabiri cy'abaturage bakoreragayo. Ahari ngo hageraga mu gitondo mu myaka yashize, mu gihe cyashize koroni itaraza, niwe wari kubona ko abaturage ari benshi cyane. None rero iki cyorezo kimaze kuza, imipaka yarafunzwe.
Iryo fungwa ry'imipaka rero ryatumye ubu barimo kwicira isazi mu jisho, mu gihe ibyo bahinze batekereza ko birimo kuribwa n'abandi.
Inzara iratwishe, ari inzara y'amafaranga, ari inzara y'ibiryo, nakazi nako byose byaratunaniye, ntaka nta dufite.
Impungenge dufite nuko abakongomani bagomba kubyiraramo bakabyiba, kubera nyine ingaruka dufite nuko turi kubura ibyo turya kandi twarahinze. Dufite inzara miliyoni kandi twarahinze, ahubwo dufite ubwoba ko abakongomani bazabira.
Abo bagasaba rero ko bahabwa igihe gito gishoboka bakajya gusarura imyaka bahinze.
Icyo dushaka ko badufasha nyine nuko baduha niba igihe gitoya, niba nk'ibyumweru nka bibiri cyangwa ukwezi, tugakuraho ibyo twari twahinzeyo. Bakunda nyine kuri kwirinda ari kandi dufite ubushobozi.
Ni umuntu ubabarira ibyumweru bitatu kujya kubisarura. Dukuragura inzara ntitwice inzara yatwishe rwose. Iratwishira turembeze mana we. Ibyumweru bitatu ari byo mutubabarira. Tujya kuzana imyaka yacu rwose. Bimwe bagiye babisarura. Ariko tugiye byasigaye twabizana n'ibyumweru bitatu mwabiduha rwose.
Ahandi twahinze mu Rwanda ntaho, ni muri Kongo twasize umutungo. Mudoreze nk'ibyumweru bibiri. Dusarure imyumbati n'ibishyimbo. Imyumbati turarandagura n'ibishyimbo tuvaneyo, ubundi bongere bafunge.
Inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi zabwiye Ijwi ry'Amerika ko iki kibazo zakigejeje ku nzego nkuru z'igihugu. Ubu hakaba hategerejwe umwanzuro uzatangwa n'abategetsi b'ibihugu byombi. Bwana Kayumba Ephrem ni uyobora akarere ka Rusizi.
Ikibazo twaracyakiriye ndetse twagishyikirije inzego nkuru z'ubuyobozi kugira ngo harebwe niba hakorwa ubuvugizi abantu bajya gusarura nk'uko imodoka zitwaye imyaka zigenda, harebwe niba bashobora guhabwa uburenganzira bwo kujya gusarura imyaka yabo. Birumvikana ko rero ni icyemezo kigomba gufatwa n'impande zombi, inzego z'ubuyobozi nkuru z'ibihugu byacu byombi, ubwo turategereje ikizavamo.
Hari icyizere muhawe ndakubye biganiro byagira icyo bitanga vuba?
Mbo birumvikana twagaragaje ikibazo ku nzego nkuru z'igihugu cyacu, dutegereje ikizavamo, ihabije cyangwa ejo bundi umwanzuro wavamo twamenyekanisha.
Ntabwo byatworoheye kumenya umubare nyirizina w'abo bahinzi bafite amasambu muri Kongo, ariko bamwe mu bo twaganiriye batubwiye ko babarirwa mu magana. Abo bakavuga ko guhinga muri Kongo byabahendukiraga kubera amasambu ahendutse gukodesha ugereranyije no mu Rwanda, mu gihe ubu kubona ibibatunga bikomeje kubabera ingume, bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha mu maguru mashya ngo barebe ko hari ibyo baramira. Temistocre Mutijima, Ijwi ry'Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Nari nayicaye ku masonga nk'itangura mu ikambi ya Mutenderi iri muri Tanzania. Hamaze gusohoka ingingo isaba impunzi zose ziri muri iyo kambi kwambara udufukamunwa mu ntumbero yo kwirinda ikiza cya virusi ya corona. Gusa impunzi zahahungiye zisanga ari ingingo izogorana gushyira mu ngiro. Mugenzi wacu James Jovin yaganiriye na zimwe mu mpunzi z'Abarundi ziri muri iyo kambi, zimubwira uko ikibazo cifashe.
Eka ubwo ibyo bintu batubwiye ngo kira muntu yimenye, ndakubwiza ukuri aha baratwishyuye, kubera nka twebwe impunzi nta buryo dufise bwo kuronka izo masi.
Nkajyewe nahise ndabaza kamwe bambwira ko ari igihumbi. Urumva ufise nk'abana cumi n'ibihumbi cumi, musohoka ntayo tujya, nta kuntu twoca dutora nk'utwo dupokeye ngo tujye kutudandaza tuguremo izo masi.
Wasaba inyigisho cane cane ko arizo zokorwa cane mu bantu,
hakaba n'ibikorwa kuko bashobora gutanga inyigisho bobo bagaca amafaranga kuko basanga bari ku kazi bakinjiza amafaranga, mugabo tukabona n'ibiriko birakorwa yuko bishobora kutuhumuriza mu gihe uwo mugera wo dushikamo.
Nk'abajya babujejwe amagara y'abantu ko bo dufasha bakatubuza izo maske, kubera nka twebwe abireranye abana bashobora gusanga dufite imiryango uko ingana, niko rero n'ubwo bumaske busanga bungana ari cumi, buba cumi, ari mirongo ibiri, ufite umuryango wa mirongo ibiri ni mpakurondere ubwo buntu mirongo ibiri. Rero kubera ubukene dufise nta kuntu tworonka ayo mahera yo kugira nti n'abashyo n'abacabikika mukiza badugije ibeyi baronkeyeho angarawe kuronka amafaranga, kuko agira ati kira muntu wese aronke ampaka ategerezwa kukambara. Rero baci baduza n'ukuri nkuko badufasha mu bintu byose bagerageze na nubwo buntu babuturose nkuko badufasha kira kintu.
Nuko badufasha n'imbizo maske zoboneka tukazipokezwa nk'impunzi, kuko impunzi nashe dufite twakwifashisha na usohoka ikambi turaha ntayo tujya turaha none izo maske
twoshya tuzikura cyo mbana nuko bo dufasha bakadufasha nyene nkuko arabavyeyi
twosaba yuko kweri mu dufashije izo masiki mwanya icyo kiza kitarashika kandi murabona yuko twegwe turi impunzi ataburyo dufise kuba twoshobora kuba tworonka izo masiki nukuri turasabye dusaba kweri wabazejwe amagara y'abantu kweri badufashe kweri kugira ngo turabukuru ko yikingirisho kiza kweri
Banywanyi bakunze bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Ubu tugeze kuri wa mwanya tubasangiza uyu munsi habayeho kimwe mu bintu byaranze ino tariki mu mateka y'isi. Twabiteguriwe na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 1950, ikinyamakuru cyitwa Life cyaciwe burundu mu Misiri kimaze gusohora inyandiko ku mwami Farouk. Ikinyamakuru Life cyashinzwe mu mwaka w'1883 maze gisohoka ubutitsa mu gihe cy'imyaka 53. Cyandikaga amakuru afite inyungu rubanda ndetse kigashyiramo n'amakuru yo kwidagadura. Cyasohoraga ibishushanyo, ibitekerezo ndetse n'urwenya byategurwaga na bamwe mu banditsi bari bakomeye cyane ku isi. Ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1950, icyo kinyamakuru cyasohoye inyandiko ku mwami Farouk cyahaye umutwe wanditse utya: ikibazo cy'umwami Farouk wa Misiri. Leta ya Misiri yabifashe nk'igitutsi ku gihugu maze ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu ifata icyemezo cyo guca burundu mu Misiri ikinyamakuru Life, ndetse n'ibyari byatangiye kugurishwa birafatirwa.
Venuste Nshimiyimana, tugushimire kutwibutsa ibyaranze amateka y'uno munsi. Dushimiye namwe bwe mwariko muratwumviriza. Kino kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi cegeranijwe na Makbili ya Bero, magishikirijwe na Jewe Diane Nahazwe na kibashikirije ndi muhiri wanje mu ntumbero yo gukomeza kwirinda ikiza ca virus ya corona. Ndabikebanure, ndabifuriza kubandanya mururanirwa. Tuzongere ejo ntaho twatanguriye.
Radio Ijwi Amerika yabaye ikibito cacu. Radio Ijwi Amerika yabaye ikibito cacu. Mu gukera igihugu c'u Burundi yabaye ikibito cacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikibito cacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye ikibito cacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye ikibito cacu. Mugutera Chachu.